Muhsin Miz.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nange Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi dusangira ijambo turibanda cyane ku kibazo cya ruswa. Ruswa ni mu Kinyarwanda, mu Kirundi ni igiturire. Turaha mikoro mugenzi wacu uri Arusha muri Tanzania, Pierre Claveri niyo nkuru. Uyu munsi ni we waduteguriye iki kiganiro.
Murakoze bari muri studio i Washington kuduha kanya. Turabaramukije namwe mwese muteze amatwi i radio Ijwi rya Amerika, tubifuriza n'umunsi mwiza aho muri hose. Ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi mugishikirizwa na Jean Pierre Claver niyo nkuru. Tubabwira ibijanye n'igiturire mu bihugu bitatu, mu Burundi, mu Rwanda no muri Tanzania. Aho sabagwanya ako karanda k'igiturire bavuga ko bitaborohera kuko bafatwa nk'abanse ba leta bagategwa ubwoba cankande naho bakicwa n'abantu bataramenyekana ariko amatohoza ntiyagira ico ashikako. Reka duhere mu Burundi, igihugu kiza mu kibanza ca mbere mu birimo ibiturire byinshi mu karere ka Afrika y'ubuseruko nk'uko biri mu matohoza y'ishyamamuza makungu Transparency International. Ishyirahamwe ryigenga ORICOM gishinzwe kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta rivuga ko kugwanya ibiturire bisa no kwiheba. Gabriel Rufyiri atwara iryo shyirahamwe avuga ko amaze gufungwa inshuro zirenga zitandatu. Uwahoze ari cyagira ciwe nawe yarishwa n'abantu gushika n'ubu bataramenyekana inyuma y'imyaka umunani.
Kugwanya ibiturire mu Burundi mu ijambo rimwe ni nko kwiheba, kuko si ibintu bisanzwe biri mu mico ubwa mbere y'abategetsi ko abategetsi bashobora kumva ko hari umunyagihugu avuga ibyo bakora bibi, kuko leta ingene zagiye zirakurikirana zamye zumva yuko ari zanamagiza n'amasoro, umunyagihugu atogira ijambo mu bihugu ciwe, umunyagihugu atoraba ingene amafaranga ya leta atozwa n'ingene akoreshwa. Ubikoze rero ibintu nk'ibyo ukabivuga ufatwa nk'umwasi w'igihugu. Muri ORICOM nibaza yuko turi mu bambere bivuga, kuko murabizi ko wari icegera cy'urongo y'ishyirahamwe ORICOM umuhisi Ernest Manirumva yagandaguwe kugeza n'uno munsi. Murazi neza yuko amakungu yagerageje gufasha Leta Zunze za Amerika biciye muri cya gipolisi cyitwa FBI hamwe na Interpol, hanyuma n'abatari bake barafasha, haraza abashingwa amaza mpuzamakungu. Mugabo byaranse nk'uko uri kumenyekana kubera ibyo ari byo byose bigaragara ko harimo umukundi kuboko kuboneka ko tari gusanzwe gukomeye. Kindi kigira kabiri, murazi neza yuko jiwe nyine ubwanje maze gufungwa inshuro zirenga zitandatu, maze guteka ubwoba uburyo bwinshi kunyica hakoreshwa amamodoka n'ibindi byinshi nashobora kudondagura. Guhamagwa mu butungane byose no bivuga bimaze kuba inshuro zirenga 35 na zitanu. Ibyo rero twebwe mu bijambo rimwe ibyo gutotezwa sinibaza yuko hari umuntu yoshobora kuvuga ko mu Burundi abagwanya igiturire batamerewe nabi. Ibintu by'igiturire mu Burundi rero twe twavuga yuko kukigwanya ubu bigoye, kuko nk'uko mubizi ubu hari ibibazo bikomeye, amategeko leta yarayahindaguye ku buryo kuvuga kuri kugwanya igiturire ntaho bitaniye no kurondera urupfu. Mu ijambo rimwe ubugendo uzuvuga uti jewe nuko ndiko ndakorera igihugu gusa, mugabo ndazi ko ndiko ndondera urupfu, kuko aba bwa mbere abaryo b'ibiturire n'ababitanga bafite ingufu za leta. Kigira kabiri hagira ingufu z'amafaranga, kigira gatatu babona yuko umuntu agiye kubakura ibyo bafungura mu kanwa. Ibyo rero ni ibintu nibaza yuko atanumwe atazi, nico gitumishira hamwe ORICOM twebwe baradutera ubwoba turagira ibibazo byinshi mugabo mu Kirundi baca umugani ngo ugomba gukiza uwasimba urugo turiko tugwanira igihugu turiko tuvugira igihugu turiko tuvugira kazoza k'igihugu ni byiza rero yuko abasuma ababandi basumirinda bampema zuzuye atari bwo kuma bafite ijambo rya nyuma kuko urafite igihugu ubukene kirimo siniyumvire yuko hari umuntu yoshobora kwemera nuko urafite umutima n'ubwenge ko vyagomba gucyo
mugenzi we Faustin Ndikumana atwarisha hamwe parsem mu vyo rijejwe harimo kugwanya ibiturire avuga ko kubera uko gutega ubwoba abantu benshi basigaye batenya kugwanya ico giturire yemeza ko kimaze kuba nk'akaranda kakwiye inzego nyinshi nawe naramaze gufungwa azira kazi kiwe
ubwa mbere igiturire mu Burundi kirahari nkuko no mu bindi bihugu kihari mugabo mu Burundi twavuga yuko igiturire kiriko kirimonogoza cyane ubwa mbere hoho turaje nka twebwe turumashira hamwe yigenga turiko turaraba ingorane duhura nazo mu kugwanya karana igiturire nta mundi ubwa mbere ko tubona igiturire kiriko kiraba cyinshi cyane n'ubita mu gifaransa generalisation de la corruption ugasanga mbere umuntu akironka nahahera mu kugira akigwanye kuko kiriho kirinjira mu mico ya cyane y'abarundi hamwe ndetse n'ingamba zo kugwanya uwo mengo z'isazi niko zirananirwa ikindi cya kabiri nuko tubona n'abanyagihugu usanga bafise n'ubwoba bwo kuvugira hejuru abakiriye denonciation mu maserivisi atandukanye ndetse ugasanga abantu bashaka kudenonsa aho kara n'igiturire babonwa nabi ugasanga ko barakurikirana ko baragirirwa nabi mu buzi kubera mu mico kiriko kirasa n'ikiba generalize no kuvuga kiriko kirakwira mu bisata byinshi by'igihugu nk'uko no mashyirahamwe mpuzamakungu akunda kuvuga yuko Uburundi buri mu bihugu bya mbere byamunzwe n'igiturire mbe no muri aka karere ka East African Community ikindi ntambamye ni uko tutabona cyane kimwe bita volonté politique ni ukuvuga kurwanya igiturire ku rwego rwo hejuru hamwe wana yuko no mategetsi bo hejuru babihagurukiye kabisa iyo volonté politique yarataye ihari ucumenga abantu bashaka kurwanya kukaranda bariko barakora ibintu bitari kubira birashigikirwa no ku rugero ibo hejuru kubenga gusanga ni ngorane ikindi nuko tubona amanama arakogwa za retraite zikaba zigatunganywa kugira hanyuma hakabaho icyo twita za recommandation nuvuga ibisabwa kugira aho karanda kagabanuka ugasanga inama ziheze byinshi bica bigenda bikaja mu matiriware mu bati bikabigwa yose ni cy'ingwano tubona yuko haba hakiraga haze ikindi nuko za sensibilisation guhimiriza abanyagihugu na cyane cyane ngo bagwanye icyo giturire bamenye icyo ari cyo giturire gito giturire kinini kubahimiriza cyane ku ngaruka mbi zacu urabona neza yuko ibyo bintu bitari bitagikomeye cyane kuburyo bisa no kumengo byari bagiye kandi tuzi neza yuko ingaruka z'igiturire ari mbi cyane mu buzima bw'igihugu natwe mbere twarigeze no kugira ingorane mu 2012 turafungwa kubera twari twavuze yuko mu kwinjiza mu gisata cy'ubutungane bidakorerwa mu muco n'ibitaro kituma hanyuma icyo gihe bituma dufungwa hafi ya indwi itatu mbere n'ukwezi hafi kubera batwagiriza ngo twavugiye ibintu mudafise ibyemezo mugabo icyo gihe byaragaragara ko ibintu byo gukoresha ibibazo bitari bwabeho cyane ngo abantu bakore ibibazo bikwiza muri icyo gisata numva rero tuvuga tuti kugwanya by'igiturire ni ibintu usanga bifise ingaruka rimwe rimwe ndetse muribuka yuko hari n'ubundi mugenzi wacu mu mashyirahamwe yigenga yitwa Nesemane Rumva yigeze kuzira ibyo yakora bijanye no gutohoza kubarya ibiturire urumva ko byashobora no kuhitana ubuzima bwiwe rero ni ikibazo rero kitoroshe umuntu ategereza kubandanya yakurikirana mugabo ubwitozo bwinshi muri muri ukaba n'undi mu musendikariste yigeze kugira ingorane mu magistrat ko ari karerekane ibintu bimwe bimwe bije no kugira iturire biramutera ingorane ni henshi twamwe twavyumvise ugasaga biriko biratera ingorane abariko barabikora
Ugwanda nico gihugu gifatwa nka karorero icambere kirimo ibiturire bike mu karere ka Afrika y'ubuseruko umufaso ni Imakire Ingabire atwara rimwe mashira hamagwanya ibiturire Transparency International igisata cyo mu Rwanda avuga ko naho nyene inzitizi zitabuze muri ako kazi
murakoze mu Rwanda kugeza ubu navuga ko adufite amahirwe udasanga ahantu henshi kuko ku rwego rw'ubuyobozi bw'igihugu mu miyoborere y'igihugu cy'u Rwanda hari ubushake bwa politiki bwo kurwanya ruswa bityo rero dukorera mu buryo butworohera mbivuze gutyo gusa tugira izindi mbogamizi nyinshi iya mbere hari uko abantu badatanga amakuru kuri ruswa rwose ukabona abantu barasa n'abadashaka kuyivugaho ngo batange amakuru n'ibimenyetso kugira ngo abayirwanya babone aho bahera iyindi mbogamizi ya kabiri uyisanga ku rwego rw'amategeko turacyafite ibyuho mu mategeko nko kuba umuntu ukekwaho ruswa ashobora kuba arekuwe ngo akurikiranwe ari hanze icyo gihe duhura n'ibibazo by'uko aburisha ibimenyetso cyangwa se agatoroka yazi ko koko afite ibintu abimuhamu ugasanga rero imbogamizi nini hari ntabwo inzego zose turabyumva kimwe ngo twumve ko icyaha cya ruswa kugira ngo umuntu akirwanye mu by'ukuri ruswa icike kuko birashoboka birasaba ko inzego zose zibyumva kimwe baba abaharanira kuyikumira no kuyirwanya mu nzego za leta cyangwa se izitari za leta nk'urwacu ariko noneho haba no mu nzego z'ubutabera haba no mu nzego z'abafata ibyemezo ibyo rero biracyari imbogamizi tugikorera ubuvugizi ariko ndibwira ko abantu nibakomeza kubivuga bakabishyiramo imbaraga nyinshi bizumvikana aya mategeko arimo ibyuho ibyo byuho nabyo biveho
abajya ibiturire usanga bafise inguvu hamwe nabo bakorana ku mbure benshi kandi bakomeye nimutinya ko muzava muhagirira n'ingorane
oya ntabwo dutinya kuko ugiye gutinya wareka aka kazi wakora ibindi nerega natwe bigeze kutwicira umukozi n'abasirikare babiri bamwishe ubu ngubu barafunzwe baciriwe urubanza ni nacyo dushima baciriwe urubanza baranabyemera ntabwo bigeze babihakanagiye mu rubanza rwabo nari impari bemera ko ngo yigeze kubabwira bakoraga imirimo yo gucuruza amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko hanyuma arabimenyana umusore nkabo arabagira inama ati ibyo bintu mu bireke bitazabakoraho noneho akimara kubagira inama twebwe nk'urwego nta nibyo twari tuzi yabyikoreye ku giti cye abagira inama hanyuma baraza barapanga baramwica tugira imana barafatwa baranemera icyaha baranakatirwa ubu ngubu barafunzwe barakatiwe abanyereza amafaranga ya leta nabyo ni ikindi kibazo tugifite mu mategeko iwacu ntabwo bitwa ruswa ntabwo byitwa ruswa kunyereza amafaranga ya leta noneho ugasanga icyo tufata nka ruswa ni umuntu wakiriye amafaranga cyangwa se wayatanze hakazamo ikene wabo nitonesha ibyo rero n'ikimenyane ibyo rero kenshi bikorwa koko n'abafite ubushobozi n'abafite ububasha ugomba kuba uri umuyobozi ugomba kuba uri umuntu se wifite mu buryo bugaragara bene abo rero kugira ngo ubagereho kenshi biravuna ikivuna si uko ubu batinya ikivuna ni ukubona utanga ayo makuru usanga abantu bakiri muri bya bindi ntiteranya uriye ejo nzamukenera cyangwa se wenda n'uyu munsi ndamukeneye ugasanga birasa no gukingira ikibaba abantu barya ruswa ariko ubundi iyo tugize aho tumenya amakuru ahariho hose rwose turabivuga kandi tukanabigaragaza gusa ikibazo iyo udafite ibimenyetso bifatika wirinda kuvuga umuntu cyangwa se urwego runaka abantu bashobora kugutera ubwoba ku giti cyabo ibyo rwose bibaho hari n'abampamagara hari n'abanyoherereza ubutumwa bugufi ku telefone ariko ni bya bindi byo kugutera ubwoba ngo barebe ko waceceka iyo babonye utagize ubwoba barakwihorera
muri ako kare ka Afrika y'ubuseruko giye guca Tanzania kiza mu kibanza ca kabiri mu kugwanya ibiturire Godfrey Simbeye atwara igisata cabikorero twabo muri ico gihugu avuga ko naho nyene igiturire kicibonekeza mu gisata rongoye
lakini rushwa imechangia kwa kiasi kubwa sana kutirema
ibiturire birabangamye cyane igisata cabagwiza tunga nabazana imitahe akarorero na masoko ya leta usanga abantu bake ari bo baguma baronka ayo masoko kuko batanga ibiturire mu nzego zibishinzwe no kuri duane nuko nko kukivuko harabari amakuru n'amatagisi n'abandi batayariha wibaza ko ibidandazwa bicetse ku isoko bigugwa kumwe oya ubutariye muzigo wiwe kubera igiturire yatanze ashobora no kugurisha make abandi bakahabombera ivyo byicudandazwa kandi twese abanyagihugu biradukorako
inatumiza ute
kubona igiturire kidatuzwa Faustin Ndikumana atwara parcelle mu Burundi abona ko bitumwa n'ibintu byinshi harimo gushaka guke kwa politike
kubijanye n'amategeko naho twuvuga neza yuko mu Burundi harigezwe habaye intambwe haraja hitegeko yitwa kurije guhasha abaryi bibiturire rije guhasha ukaranda mu gihugu ndetse harajaho n'inzego mugabo mu vyigwa vyagiye birakogwa mu nyuma twatse turasanga itegeko rifise yahori agahaze kanini gatuma nk'izo nzego zitwa ko zari zigenewe guhasha abaryi bibiturire ora abaryi bibiturire bikomakomeye na abantu bo hejuru mu bashikira nganji mu warongo ibigo bikomakomeye ugasanga rero izo nzego itegeko ryubatse izo nzego ntizirakorako bakitwa yuko bategeza gucibwa imanza ahandi kandi izo nzego zategeza kuba zifite ubuhinga bukwiye arizo zari gushikira nyene kuko atamwana n'ikinona cyane cyane ko mu by'igiturire ho usanga mu bategetsi bo hejuru ariho usanga hariko harakogwa ibyo kugira igiturire bishobora no kunura cyane ndetse ubutunzi bw'igihugu ikindi nuko twita ama infraction mu kuvuga ivyaha bihanwa bijanye n'igiturire urabona neza yuko hari bidahanwa neza na cyane cyane nk'ibi bita arishisima yisite ni kuvuga gutunga by'umurengera udashobora gusigura rona hamwe wujejwe amabanga abantu bazi umushahara wawe uronka ugasanga uratunga by'umurengera abantu bose barorera kandi abona neza kuri ko uratungira mu bijanye n'amabanga ujejwe n'ibyo uko udashobora kubisigura rero ugasanga ntacu bitwaye nibigutera n'ubwoba ugasanga nta nakime kuko udaheza ngo bihanigwe n'amategeko yubatse adaheza ngo ngagufate ikindi nuko no vya confident iri mu Burundi muri iyo tegeko ni nta nibihanwa ibyo ma confident ere cyane ngo bibuzwe jama incompatibility ugasanga umutegetsi kanaka araha ugasanga ameme tarika kura ivya leta rika kuri byo yiwe byose bigacana cangwa ugasanga bituma ivyo kuri giturire vyimonogoza cyane cyane bitantuze kuri byo iba hagati y'aba leta nabikorera utwabo hanyuma ikindi nuko tubona aba ico bita aba denonciateur abo bategeza kuvugira hejuru abari giturire amategeko ntabakingi amategeko ntabakingiye cyane gatoyi kuko utusanga bavuga yuko batera ubwoba ngo uzovuga ibintu ngo agasanga sibyo ngo azohanwa gusumba ngo uvyagira ngo nyene ngo wagira iyo wagira yagirizwe ari guhanwa urumva rero bica bitera ubwoba abantu mu gihe abantu rero usanga n'imico yabo batinya kumdenonce by'igiturire utusanga amategeko agize igihe atabakingiraho bico ibindi bindi abantu bacu bafitamwo na cyane cyane kwinumira ndetse ugasanga uri kurabikurikirana bakubona yuko umengo uri kukora wiyadukiza n'ibintu bitagira akamaro kandi ari ibintu bifitiye akamaro igihugu
kwa gushaka kwa politike kubonetse wahoza ari umuhuza Ombudsman mu Rwanda umufasoni Aloysia Chanzaire amenyesha ko igiturire giheza kikagabanuka
ufashwe na wababizi ko nta kwihanganirwa niyo mpamvu usanga abantu bashaka uburyo bwinshi bwo kugira ngo bakwepe kugaragara abenshi ubyo tubona nuko kubera baba bazi uko bakurikiranwa tugenzura imitungo yabo bagerageza kwihisha bayandika ku bandi zero tolerance ntibivuga ko nta ihari namba bituma ariko nabayijyamo bayijyamo bikandagira bafite ubwoba nuko kuvuga ngo turi imbere kandi haraho ruswa kivuga ntabwo bidushimisha kwigwizaho umutungo ngirango niho tugera mu bantu muri ruswa ifite amafaranga menshi ari nka kese navuga iyo twagize ngo amafaranga menshi yageraga kuri miliyoni 400 abakozi ba leta bajya muri ruswa amapolisi bo ku mihanda ukivuga mu nzego z'ibanze ngirango hani ni mu masoko bavugaga abantu bashobora guhangana nayo
Marie Makire Ingabire ari mu bagwanya ibiturire muri ico gihugu yemeza ko uko gukorana n'inzego zitandukanye kwagize ico gushika ko naho nubundi hakiri bisata birimo igiturire
ruswa irahari mu buryo butandukanye dufite na ruswa ndetse ishingiye ku gitsina aho abakobwa n'abagore basabwa iyo ruswa twita inshimisha mubiri ariko icyiza dushima nuko abantu bose barayitinya azi kuyifatiwemo ibyemezo bimenyetso bigaragara bikaboneka uhura n'ibibazo rwose urabiryozwa kubw'ibyo rero abantu babigendamo buhoro barayitinya bakabikora rwihishwa cyane ni nacyo gituma dukunda kubura ibimenyetso ariko kuba ruswa bwo iharira hari gusa icyo dushima twebwe nk'abanyarwanda iwacu turavuga ngo iyo twigereranije n'ibindi bihugu duturanye usanga iwacu bakihakabanga niko nabyita gusa polisi ifite intambwe nini yateye iyo ntambwe yateye ni iyihe polisi yacu y'u Rwanda yavuye ku izima yemera ko hari ikibazo imaze kubyemera ko hari ikibazo itangira no kukirwanya mu buryo bugaragara ngira ngo nta mezi abiri yashira utumvise abapolisi birukanywe utumvise se abafunzwe bashyizeho n'ishami ryihariye muri polisi ryo kurwanya ruswa kuko rwose muri polisi y'u Rwanda mu ishami ryo mu muhanda no ku mastasiyo ya polisi dukunze kwita kuri brigade niho wayisangaga ariko kubera izo ngamba bafashe iragenda igabanuka ku buryo ubu tumaze kugira n'abapolisi ngira ngo dukwiye no kuzashimira ku mugaragaro nubwo bwose batakabishimiwe kuko ni inshingano yabo basigaye ahubwo ujya kubaruswa akaba aribo bagutanga mu butabera irahari mu masoko ya leta irahari no mu nzego z'ubutaka abantu bagiye twavuga muri land issues wenda kambyite gutyo aho ngaho rwose irahari kandi aho birumvikana ko mu nzego z'ibanze mu maserivisi menshi atangwa n'inzego z'ibanze usanga wa mugani wabo ko babivuga basaba akantu kugira ngo baguhe serivisi ubundi wemererwa n'amategeko
Gabriel Fieri atwara Oricom nawe yifuza kuko gufashanya ahubwo ko bo mu karere kose ndetse no muri Afrika avuga ko ishyirahamwe ryiwe ryamaze kubitangura
ku rwego mpuzamakungu haragiye amategeko biciye muri ya Convention des Nations Unies contre la Corruption amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire ayo masezerano rero ishyirahamwe Oricom ryaratewe iteka ry'uko riri ryashyizwe mu mashyirahamwe akurikirana ingene bishyirwa mu ngiro tukaba dufite icyo twita statut d'observateur kugira ngo tuze turakurikirana ingene ibintu bigenda rero icyo kiradufasha kuko turaturabwa n'amakungu yose ikigira kabiri ni uko ku rwego nyine ishyirahamwe rikomeje amaze gushinga ayandi mashyirahamwe mu karere kandi ririmo no mu bayarongoye ku buryo rero no munsi ibyo byose ibintu byose biba birakurikiranwa n'isi yose ahubwo mbere turiko turaraba ingene twofashanya nabo muri EAC kuko tuheruka twarashinze ishyirahamwe rikomeye mbere rihuriramo n'amashyirahamwe yo muri leta izi twita mu gifaransa les institutions anti-corruption aho muri Afrique centrale mu mwaka w'2006 ishyirahamwe Oricom rifatikanije n'andi mashyirahamwe yo mu bihugu 11 yo muri CEAC mbere n'amashyirahamwe yandi novuga ko ari aya leta ibi twita les institutions nationale anti-corruption tufashijwe na Nations Unies twaragize ishyirahamwe duhuriramo twese kugira ngo ibibazo byose biraba ibyo kurwanya igiturire tuse turabyigira hamwe kugira ngo turabe ingene bigira ishyirahamwe rero rikomereje mu barishinze kandi turiko turagerageza ndabona yuko biriko biraza kandi bizodufasha cyane ibihugu byo muri EAC nabyo ni byoca bigira nk'uko nyene kuko bihugu turi kumwe mwico gisata ni Rwanda n'u Burundi. Rwanda rero turakorana neza na kijya kigo kijeje kugwanya igitukiye kigo ca leta kijeje kugwanya igiturire, tugakorana neza kandi nishira hamwe rijeje kugwanya igiturire mu Rwanda gitwa Transparency Rwanda. Ika nabi Kongo nuko, abo muri Cameroon nuko, abo muri Gabon nuko, eka hose turakorana, haba abo muri leta cyangwa muri societe civile. Gusa iwacu niho hari kibazo kubera urwego leta yashizeho ari gikanganyoni. Twewe rero tuguma dusaba yuko icyo gikanganyoni cyo hinduka rukaba urwego kugwanya igiturire mu by'ukuri.
Mugenzi we basangira urugamba Faustin Ndikumana arafite camwongerera ko kugira ngo igiturire kibe umugani.
Volonté politique ni kintu gihambaye mu byo kugira igiturire, kuko bavuga ngo umwe ruvibuka rugakira hose. Iyo rero hejuru hatabaye gushaka gukomeye guhasha ako karanda, nukuri nukuri no hasi ntageheza ngo kigende, kuko burya n'abantu bato bato barabira kuba barunguye bo hejuru, barabira ku migenzo yabo bakavuga bati aha karanda kumbure ibi bintu n'ababikoze benshi ntabihanirwa, tusanga biko birakwira hasi cyane. Volonté politique ni ukuvuga gushaka ko hejuru, gushaka cyane kugira karanda gashobora gutuzwa. Icya kabiri ni uguhimiriza abanyagihugu na cyane cyane ku bijyanye n'amabi y'igiturire. Remefe dore kuri kuko amabi y'igiturire ni menshi cyane, ni menshi cyane. Igiturire aho kiri ntagati akazira umuntu gashobora kubahirizwa, igiturire aho kiri ivyerekeye amatungo y'igihugu birasesagurwa nabi cyane. Inyubakwa zubaka ugasanga hubatswe zidakomeye, aho igiturire kiri demokarasi ntishika indi mizi, aho igiturire kiri usanga abantu batahanwa, aho igiturire kiri ugasanga icyo bita crime organize, inkozi z'ikibi ntizihana, ubwicanyi bukaba, iyo byose usanga umuntu abatumye biriko biraba, ugasanga ni igihe ingene igiturire kiba kiriko kirimunogoza. Ni ukuvuga rero yuko igiturire gishyira ku aho kiraye ubukene ni usanga buguma buhari, ugasanga igihugu nabwo gifite ubutunzi kama bwinshi ntikivaho kiri. Ibyo rero abanyagihugu benshi bataza kubyumva, bakamya yuko batabihagurukiye ingorane ziba ziri mu gihugu kanaka cyangwa ntizishobora guhera mu gihe igiturire kiba cyaramaze kwaka indaro. Tunaretse kuvuga yuko n'ivyumenyi bisubira inyuma, ugasanga abantu bashinga amabanga batabikwiye, ugasanga mu nzego zo hejuru hashikaho imburakimazi kubera zikoresha igiturire. N'ibintu rero bibi cyane, mugabo usanga abanyagihugu batazi ngo babisigure, ngo bamwe ko babisigure. Icya gatatu n'amategeko meza, amategeko meza bitari rwa standard zikorera ku mategeko yashizweho na Nations Unies na Union Africaine kugwanya ako karanda. Kandi no mu Burundi twategerezwa gutegura ayo mategeko. Hari n'igitabo twigeze gutegura muri retraite yabereye Igitega cyavuga neza igena amategeko y'urwanya igiturire yotezwa imbere, yoba neza kugira ngo urwanya ukarana, mugabo n'ubu ntibyabandanije. Urumva ayo mategeko ategerezwa gusubirwamo. Icya kane ni inzego zigenga, inzego zigwanya igiturire zigenga nk'uko zigashobora gukora atawuzivogera, kandi zikaronka uburyo bukwiye, abahinga babinonosoye bazi kuraba neza ubusuma bwose bwo kugira iturire ingene buryo buza n'ingene buzana, kuko n'abagira iyo ngeso barakoresha ubuhinga bwinshi mu kunyegeza ibyo bibye mu kugira ngo birakene ko banafise ubuhinga rero n'uburyo bukwiye. N'inzego n'amategeko bakora nk'akaba ari amategeko abatuma atanumwe badashobora gutinya mu gihe bamaze kubona yuko ibyo byaha bishobora kumwagira.
Inshuti bakunze namwe mwese mwarimo duteze amatwi ni no ngaya kiganiro dusangira ijambo cyo uyu munsi gice kirangirira. Tubifurije kururanirwa umwe wese ahari n'ivyo arimo. Mugira amahoro ahiwanyu. Mwari kumwe na Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Pierre Clavier Niyonkuru aho arusha muri Tanzania. Namwe abatwumvise mwese uyu munsi dufasha akanya gato ngo twongere tubashimire kuba mwitabira gahunda zacu buri munsi. Namwe aho muri mujye mutugezaho ibitekerezo byanyu, ibyiyumviro byanyu kugira ngo tubitangarize abandi, tubiganireho, tubisesengure, namwe mubigiremo uruhare. Ndabashimiye kandi mwese mukomeze mugire ibihe byiza. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dutera nyabuzu yugura tata nurimfura Ni uwaruta nyamoku mwawanu wa manshane Nusumbanya nutureru iwajira wifashe Numeho Nibutunze narus kukura mubaturaji Nibuse kuwabuze hija kabura nuhino Nibune kuzama zuru kazuru mungara